Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Radio Hijwi ya Amerika isamianira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda muri beneza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Undikije. Murundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Hijwi ya Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Kuba ejo ku munsi wa kane abanyekongo ntibariha amafaranga yo kwipimisha COVID-19 bari basanzwe bariha bavuye muri Congo bagiye mu Burundi.
Twasaba yuko nabo bayikura nk'uko Burundi naho ni wacu bayikuye kugira tugenda tangorane bitube bisaba tukagenda neza ugashaka kuva hari ukinjira muri Congo ukagaruka ugasubira i Burundi ataco bisaba.
Uyo numwe mu banyekongo bagira urugo rugendo abarwanyi umurwi al-Shabab bishe abantu batari munsi batandatu no munsi ku gatanu mu gitero bakoze mu mihana iri mu gice cyo hagati muri Somalia batujijwemo mu ndwi iheze. Naho muri Kenya igipolisi cyatoye ikiziga cya Edwin Chiloba umunyakenya yahanira hagati y'akazi na muntu agateka k'abakundana basangiye igitsina. Icyo kiziga rero kiri mu isandugu y'icumu icuma mu rengero rw'igihugu. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye ntihagire aho muja ni mu kanya. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi abarwanyi mu rugwi al-Shabab bishe abantu batari munsi ya batandatu no munsi ku wa gatanu mu gitero bakoze mu mihana iri mu gice cyo hagati muri Somalia batujijwemo mu ndwi iheze. Iyo nkuru yatangajwe n'abagwanyi bakorana na leta. Mugenzi wacu Fidele Ningabo niwe ayidushikiriza.
Leta ya Somalia n'abagwanyi bakorana nayo baratujije abagwanyi ba al-Shabab mu bice bitari bike kuva batanguye ibitero bikomeye mu kwezi k'umunani mu mwaka uheze. Nyamara abo bagwanyi bishuye mu gukora ibitero bitari bike harimo ibitero by'amabombe ku mugwa mukuru Mogadisho bishe abantu batari munsi ya 35 bakomeretsa abandi 40 ku munsi wa gatatu. Ni gihe baturitse amabombe yari yatezwe mu modoka zibiri mu gisagara cya Mahas kiri hagati mu gihugu. Igitero cy'uno munsi kwa gatanu cyakozwe mu mihana yahitwa Hilole mu ntara ya Hirshabelle. Abasirikare ba leta ya Somalia n'abagwanyi bakorana bari bafashe mu ndwi iheze. Abagwanyi ba al-Shabab bakoze icyo gitero muri iyo mihana mu masaha y'ibisabisho mu gitondo cy'uno munsi wa gatanu hafi isaha 11 iyo mu mutwenzi muri ako karere. Mohamed Hussein umwe mu baba mu mihana ya Hilole Gab atangaza ko ukurasana kwakurikiye aho bakoze icyo gitero batujijwe abasirikare ba leta n'abagwanyi bakorana bari mu bantu batandatu bishwe. Atangaza ko muri iki gihe ingwano yahagaze ko atazi yitigira inyakuri cy'abapfuye mu al-Shabab. Watangaje ko wasubiye kwigarurira iyo mihana kandi wafashe imodoka n'ibigwanisho yamara abahaba baratera ibyatsi byatangajwe n'umugwi al-Shabab.
Urakoze Fidele. Ni igipolisi cya Kenya cyatoye ikiziga cya Edwin Chiloba umunyakenya yahanira agateka k'abakundana basangiye igitsina. Icyo kiziga kiri mu isandugu icuma mu burengero bw'igihugu. Iyi nkuru yamenyeshejwe uno munsi ku gatanu n'ibinyamakuru byo muri ako karere. Tubishikirizwa na mugenzi wacu Fidele Nyongabo.
Abadereva b'amataxi moto bahaye igipolisi amakuru yereke ikiziga cya Edwin Chiloba inyuma y'uko babonye iyo sandugu ijugunywa ku ruhande rw'ibarabara n'imodoka yariko irengana nimero zayo zari zihishijwe. Ibinyamakuru The Standard and The Daily Nation nibyo byatangaje iyo nkuru bisubiramo amakuru yatanzwe n'igipolisi. Ibisigarira bya Edwin Chiloba yaranira agateka k'abakundana basangiye ibitsina byatowe ku munsi wa kabiri hafi y'igisagara cya Eldoret mu gice cya Usine Gishu aho yagirira imirimo yo kudandaja ijanye n'ivyerekeye imideri nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe ryigenga riharanira agateka ka muntu muri Kenya, Kenya Human Rights Commission. Iryo shyirahamwe ryamenyesheje mu butumwa ku rubuga Twitter ko yishwe bunyamaswa hanyuma atabwa mu karere kari hafi y'igisagara cya Eldoret n'abantu bamwishe batamenyekanye. Bimenyesha ko biteye impungenge bikomeye kubona ubwicanyi ku Banyakenya bakundana nabo basanga ibitsina bubandanya kwiyongera. Umuvugizi w'igipolisi cya Kenya Lesila Onyango yatangaje ko azogira icyo avuze ku rupfu rwa Edwin Chiloba mu bihe biri imbere. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'abasanga ibitsina muri Kenya ryamenyesheje kuri Twitter ko ribabajwe cyane n'iyicwa rya Edwin Chiloba. Rimenyesha ko yari umuntu yitanga atiziganya mu rugamba rwo guharanira agateka k'abakundana n'abo basanga ibitsina.
turagushimiye Fidela igitigiri cy'abashomeri cyaragabanutse muri leta zunze amerika mu kwezi kw'icumi na kabiri umwaka urangiye kubera ubuzi bwiyongeye ari bwinshi ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidela Nyongabo
ubuzi bwariyongeye mu buryo butari bwitezwe nk'uko vyerekanywe n'icegeranyo cya leta cyo ku munsi wa gatanu vyerekana ko isoko ry'akazi ryabifashemo neza isoko ry'akazi ryari ryabaye isata cyari cyateye amakenga mu gihe banki nkuru y'igihugu yari ikora kugira itume ifaranga ry'igihugu ritabandanya guta agaciro mu gihe banki nkuru ya amerika yadugije inyungu ku ngurane inshuro zitari nke ibitigiri by'abarondera akazi byagumye bihagaze neza cyane abategetsi bafise impungenge ko imishahara iri hejuru cyane ishobora gutuma urugero rw'ugutituka kw'idolari ruguma ruri hejuru mu kwezi guheza abatanga akazi barongereje abakozi ibihumbi amajana abiri na mirongo ibiri na bitatu mu kwezi kw'icumi na rimwe bari ibihumbi bibiri n'amajana atanu na mirongo itanu na bitandatu yamara ivyo biharuro vyo mu kwezi kw'icumi na kabiri biracari hejuru y'ivy'abahinga bari biteze nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganji bujejwe akazi urugero rw'ubushomeri rwaragabanutse ruja kuri bitatu n'ibice bitanu kw'ijana
ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi yarakoze mugenzi wacu Fidele Nyongabo yadushikirije tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda amakuru yo mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini abakongomani cyane cyane abakora urudandazwa rwambukira imbibe barashima ingingo ya leta y'u Burundi yo gukuraho amafaranga igipimo cya COVID-19 bahora barihishwa igihe cyose baciye ku mipaka ihuza Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Congo ni inkuru yo mu menyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Vidaste Ngabo hari yuvia
byari ibyishimo byinshi mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ahagana saa yine n'igice nibwo leta y'u Burundi yavanaga amafaranga y'igipimo cya COVID-19 abaturage b'abakongomani ndetse n'abanyamahanga bari basanzwe bishura binjiye mu Burundi banyuze ku mupaka wa Gatumba ndetse n'indi mipaka icyo gihugu gihana urubibi na Congo tugeze ku mupaka wa Gatumba twasanze abantu bambukiye Burundi badatanze amadolari atanu muri banki ya Bankobu bari basanzwe bishyuriramo amafaranga y'igipimo cya COVID-19 ndetse abo baturage ntibipimishaga iyamuremye David akora ubucuruzi bwambukiranya imipaka twamusanze ku mupaka wa Gatumba avuga yuko kuvana igipimo cya COVID-19 ari inkuru nziza
yanezewe cyane gose kuko byabituruhije kwiri iminsi yose dolari zitanu kujabutse ugarutse dolari zitanu uratanezewe cyane kabisa turaryohe sana kabisa bigiye kudufasha kwambuka neza kwenda kurangura kurama inshuti n'umuryango mu Burundi ata kibazo na kimwe
mbere byagendaga gute
mbere kugira ngo ujabuke byasabe kuriha COVID amatike n'ibindi bigasaba amafaranga menshi mu kugira ngo ushike kuraba umuryango n'ababanyi umbu udafise dolari zitanu nkumvise agataye k'ibihumbi cumi na bitanu cyangwa mirongo ibiri kwanga uronke dolari zitanu zo kuriha ugende kurangurisha mirongo itanu usanga ari ikibazo mugubu biroroshye cyane
ku mupaka wa kabibimbi ruhuza Congo n'u Burundi mu bacuruzi ndetse n'abagenzi twasanze bashimangira ko ikugwa ry'igipimo cya COVID-19 ari icyemezo cy'ingirakamaro mu mibereho yabo
ubu nzokwinjira kuza kurangura neza kubera izo dolari zitanu bazikuye
wari umaze igihe kingana kutajya i Burundi
mbwira ngo kuva korona itangura ninjiye i Burundi rimwe urubona ko bibaza imyaka ibiri muri iyo minsi heze niho ninjiye i Burundi hari mu kwa kane niho ninjiye i Burundi ngenda kukiriya naho nyine byarangoye kwinjirayo
ibyo byasubiye inyuma biraheze n'ubune bo iwabo bajya baguma bafite COVID hagi wabo nabonye nabo ubu bako bararira kabisa bagiye ubu baratashye wabo n'umodoka cyubatwara ubu abantu bose tusigara dutambatamba ngaha kuri frontiere gusa
nubwo igihugu cy'u Burundi cyavanye igipimo cya COVID-19 bamwe mu baturage b'abarundi bavuga yuko binjiye muri Congo bishyuzwa amafaranga angana n'idolari zitanu y'icyo gipimo mu gihe cy'iminsi cumi n'ine Nkeshimana Gerard na Niragira Elize ni abacuruzi b'amata twabasanze kavimvira
vide hano ku mupaka ukundi meze y'i Burundi ravuye tubona yuko nk'iyo muri Congo nayo yova hariyo byotworoye
mwishura ngahe
aha muri Congo twishura idolari zitanu
mu gihe kingane gu
mu gihe cy'indwi zibiri twasaba yuko nabo bayikuraho nk'uko Burundi naho niwacu bayikuye kugira tugende atangorane bitube bisaba tukagenda neza ugashaka kuva hariyo ukinjira muri Congo ukagaruka ugasubira i Burundi ataco bisaba
twe turanezerewe kuba COVID yahavuye kubera bashobora kuba wizaniye ibyashara byunguka nk'ibihumbi cumi ugaca ugenda utanze kenze mire ngaho urumva n'amafaranga menshi twasaba ko Congo nabo badukurira iyo COVID nayo hamwe umuntu agenda yifite icyangombwa kiba akarengana atangorane tukaronka n'amafaranga rushobora gusomera n'abana kubera n'igihe ushobora gusubira inyuma tari n'ikingorongoro na kimwe wunguke.
Twagerageje kuvugisha abashinzwe binjira n'abasohoka ku mpaka wa Gatumba ntibyadukundira. Gusa umwe mu bakozi bo ku rwego rwo hejuru ushinzwe abinjira n'abasohoka muri Uvira yavuze ko amakuru yahawe na bagenzi be bashinzwe abinjira n'abasohoka mu Burundi bamubwiye yuko igipimo cya COVID-19 cyavanweho mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru ava ku mupaka wa Kavimvira ku bashinzwe abinjira n'abasohoka avuga yuko mbere ya COVID-19 mu mwaka wa 2020 ku mupaka wa Kavimvira wanyuragaho abantu 400 ku munsi bagana mu gihugu cy'u Burundi. Nyamara ubu bagereranya ko ubu unyuraho abantu 1,700 ku munsi, ni ukuvuga yuko bagabanutseho inshuro zibiri. Leta y'u Burundi ivanyeho iki gipimo cya COVID-19 mu gihe mu bihe bitandukanye bagiye bakishyuza amafaranga idolari 135, ubu cyari kigeze ku madolari 5 abaturage b'abakongomani bishuraga uko banyuze ku mupaka wa Gatumba. Veda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Urakoze Vedaste. Gushika uyu munsi ku gatanu muri Leta Zunze Amerika nta mukuru w'inama nshingamateka ariho. Ivyo birabangamye igihugu kuko inzego z'igihugu zidakwiye. N'inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Nkuko babyemeranijweho ejo bundi ku wa gatatu, abadepite batowe basubukuye itora ry'umuyobozi wabo speaker ejo saa sita. Uko byagenze ku wa kabiri no ku wa gatatu baraye batandukanye nanone ntawe bemeje. Buri gihe ikibazo gihora ibubisi mu barepublikani bafite ubwiganze mu mutwe w'abadepite nyuma y'amatora yo mu kwezi kwa 11 gushize n'intebe zabo 222 kuri 213 z'abademokrata. Ku wa kabiri batoye inshuro eshatu, niko byagenze inshuro eshatu no ku wa gatatu. Ejo rero ku wa kane batoye inshuro eshanu batandukana saa mbiri y'ijoro, ni ukuvuga saa cyenda y'ijoro mu Burundi no mu Rwanda. Abarepublikani buri gihe batanga kandida umwe witwa Kevin McCarthy, noneho abamurwanya bo mu ishyaka rye bagera kuri 20 b'abayoboke b'uwahoze ari umukuru w'igihugu Donald Trump, nabo bagatanga uwabo. McCarthy ahora abona amajwi y'abarepublikani ari hagati ya 200 na 202, ntajya arenzaho. Andi majwi yabo bayanyanyagiza mu bandi badepite batowe cyangwa no ku bandi bantu batari abadepite batowe. Inshuro nyinshi harabahaye ijwi ryabo Donald Trump, bityo abarepublikani bananiwe kugira uwo baha muri bo amajwi 218 akenewe kugira ngo abe speaker. Abademokrate nabo bavuga ko nta jwi ryabo na rimwe bashobora guha umurepublikani kugira ngo ratagire umurepublikani utsinda. Ababo batora bose ni 212, bahora inyuma ya kandida wabo umwe rukumbi, Hakeem Jeffries, umwirabura wa mbere na mbere mu mateka ya Amerika uyoboye itsinda ry'abadepite barimwe mu mashyaka abiri ya mbere akomeye mu gihugu. Nawe ntashobora kubona amajwi ya ngombwa kugira ngo abe speaker kuko abademokrate nyine batagejeje ku ntebe 218, kandi abarepublikani nabo nta n'umwe wamutora. Imirimo yose ijyana n'iritora rya speaker iyobowe n'umwanditsi mukuru w'umutwe w'abadepite. Wese depite ariko ni umukozi mukuru gusa uhoraho. Inshuro 11 zose abadepite batowe bamaze bashakisha speaker ntaboneke, birashyira igihugu mu gihirahiro kubera inteko ishinga amategeko Congress itaruzura. Abadepite batowe ntibashobora kurahira igihe cyose batarabona speaker. Nta tegeko bashobora gutora, nta komite cyangwa komisiyo bashobora gushyiraho, ntibashobora rero kugenzura imikorere ya guverinoma. Muri make nta murimo n'umwe bashobora gukora. Mu gihe badashobora gutora amategeko, Sena nayo ubwayo ntiyabishobora. Kugira ngo itegeko ribeho rigomba kwemezwa n'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko Congress. Sena yo yarahiye ku wa kabiri nk'uko byari biteganijwe. Ikibazo ni ukumenya niba bizakomeza gutya kugera ryari, cyangwa se niba ishyaka ry'abarepublikani rizabona umuti vuba. Benshi muri bo bavuga ko bari mu mishyikirano ariko nta wuzi icyo bateganya. Abadepite batowe baraye bemeje ko basubukura inama yabo uyu munsi saa sita, uyu munsi ku isabukuru y'igitero cy'abayoboke ba Trump ku ngoro y'inteko ishinga amategeko cyabaye ku itariki ya 6/6/2021. Si ubwa mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gutora speaker bijemo ingorane. Kuva kuri Kongre ya mbere na mbere mu 1789 ubu bibaye ubwa 15. akenshi na kenshi ariko ntibirenza gutora inshuro eshatu gusa nko mu 1848 batoye inshuro 63 n'inshuro 44 mu 1859 umwaka byafashe igihe kirekire cyane mu mateka kurusha ibindi bihe ni mu 1855-56 icyo gihe abadepite batoye mu gihe cy'amezi abiri batora inshuro 133 mbere yo kwemeza umuyobozi wabo speaker ariko bwa nyuma byaherukaga ni mu 1923 hashize rero imyaka 100 icyo gihe wabaye speaker yatowe ku nshuro ya 9 ubu rero bizamara igihe kingana iki nta numwe ubizi
urakoze Thomas tubibutse inshuti mwese ko muri kamera bandanya kumviriza iradio hejwe ya Amerika ikiyaga Tanganyika mu Burundi kimaze imyaka 15 n'imiburiburi ni ikiyaga kinini cyane kurusha ibindi biyaga biri mu karere ko muri Afrika yo hagati gifitiye akamaro gakomeye abanyagihugu baba mu bihugu bibiri biri ku nkengera yacu kubera amazi yacu hamwe n'ubwoko bw'amafi atandukanye ari muri cyo umugenzi wacu Fidele Niyongabo yavuganye na Marc Rugerinyange umushakashatsi kubijanye n'ibidukikije kandi amaze imyaka 16 akora ubushakashatsi ku kiyaga Tanganyika n'akamaro gishobora kugirira ibihugu biri ku nkengera yacu akarere kose eka mbere n'isi nzima ari ibujumbura mu Burundi atangura avuga ivyo yatohoje mu bushakashatsi yakoze kuri ico kiyaga
murakoze kuri ico kibazo ico nohera ko no kubanza kuvuga akahise kacu ico kiyaga nkuko abahinga babivuga gishobora kuba kirenze imyaka 12 kibayeho igihe igice kitari gito ca Afrika cataduka naho cafashe ibirometero birenga 10,000 hakabamo hagati havukamo ivyo biyaga ikiyaga ca Tanganyika naco akaba arico ca kera kurusha ibindi ikiyaga ca Tanganyika rero uravye no kugene kimeze wese ukahise kaco cari ikiyaga cugaye kuva kibayeho gushika mu mwaka 1846 aho caronka uruzi rukuga rukivamwo rugaca rutwara amazi mugabo kibanje kuzura kuko nkuko abahinga babyerekanye mu mwaka 1846 aho ikiyaga ca Tanganyika uvuye kwibahari cari ku rugero rwo hejuru ibyo twita cote imetero 77.7 hanyuma rero cyaciye kimara imyaka 32 uhereye kuri uwo mwaka w'1846 kica kiraduga gushika ku metero 783.40 urumva caduze muri iyo myaka 32 imetero 5.80
ntabaciriyemo n'ibihe byatumye kiduga ugo rugero rw'amazi ruduga n'ibihe byabitumye
igituma amazi aduga ni ingene imvura igwa iyo imvura ibaye nyinshi birumvikana yuko ikarenga amazi ava mu kiyaga kuko icyo gihe amazi yava mu kiyaga yari amazi y'umuhisha ava ku kiyaga nyene kuko nta ruzi rwariho yasohora amazi rero yaraduze kubera imvura yari nyinshi icyo gihe ku mwaka ndetse ugereranije yaduze santimetero 18.25 hanyuma mu 1878 ni gushika 1894 niho aho amazi amaze gushika ku metero 783.40 yaca afata aho rukuga ruri uko rukuga rwisuka mu kiyaga ca Tanganyika hakimburuka kubera amazi menshi n'inguvu z'amazi ava mu kiyaga amazi acasubira gutemba asubira iyo rukuga ruzanana icyo gihe rero byafashe imyaka 16 kugira ngo amazi amanuke ndetse aramanuka cyane ku rugero rwa 2.75 hanyuma rukuca rubaho rukuga rw'uruzi rusohora amazi mu kiyaga cya Tanganyika. Amazi ya Tanganyika rero uno munsi asohoka aciye muri rukuga n'aya aduga z'umuhisha.
Imbere y'uko urwo ruzi muvuga rukuga rwisuka muri Tanganyika bigahinduka ahubwo rukava muri Tanganyika rusohora amazi ya Tanganyika. Imbere y'uko ivyo biba kubera izindi nzuzi zaguma zisuka muri Tanganyika, no kuvuga rero ko imbibe za z'ikiyaga Tanganyika zitari aho ziri ubu kubera amazi menshi yaguma yugaranye muri Tanganyika. Mwo bisigura gute?
Tanganyika gwari hasi. Tanganyika gwari hasi kuko uraziye ibiharuro bihari cari kinogo kirekire amazi yisukamwo y'imvura n'inzuzi nkondo kumbure zinjiramwo kuko nka za rusizi ntizari bwajemwo n'izindi nzuzi ntizari bwajemwo ga inzuzi uko zazana n'imvura yagwa zyaje muri ico kinogo. Hanyuma umuhisha uva muri Tanganyika uno munsi baharura ko ushobora kuba ari ibirometero kide sinzi uko nokuvuga mu Kirundi kiruhitira ashika 48 ku mwaka ariyo atwagwa n'izuba ubushuhe. Ayo niyo mazi menshi yari ahari. Mugabo rero urundi imvura imaze kugwa ikarenza ivyo umuhisha usohora byatuma amazi agumamwo kandi akabandanya kugwira kuko no mu nyuma urabona ko hagiye harabaho ibice byo kuduga no kumanuka kw'ikiyaga kuko abahinga babiterekeranye bakabyandika bafashe kuva ku mwaka w'1846 gushika ku mwaka w'1948. Aho niho bagejeje berekana igene ikiyaga cya Tanganyika cyagiye kirahindagurika uradukuye ne kiduga n'ingene kimanuka. Wariho uraze muri iyo myaka irimwo ibice hafi bishika 10 ingene byagiye birahindagurika gushika ndetse mu myaka ya 1964 ikiyaga cya Tanganyika cyarigeze kuduga amazi. Twarumvise ko yigeze gusenya igisagara cya Bujumbura nk'uko no muri iyi minsi yageze mu 2021-2022 amazi ya Tanganyika yasubiye kuduga. Izo rero zerekana yuko imvura igenda irahindagurika bivuga yuko ihindagurika ry'ibihe ryarashitse no ku kiyaga cya Tanganyika.
Reka turaza kubandanya ku kiganiro turacyafise akanya. Reka tuze ku mirongo ya telefone. Marcel ari ku murongo, uratwumva Marcel?
Yego ndabumva neza kandi n'umutumirwa ndamuramukije, ndi Kigali mu Rwanda. Ndashaka yego ndi gushaka kubaza ikibazo kimwe. Murabona ko hano mu karere k'ibiyaga binini wenda dufatiye muri Afurika y'ubuseruko ibihugu biratandukanye ariko ntabwo amategeko arengera ibidukikije aramwe muri ibyo bihugu. Urugero nko mu Rwanda tugira ikigo cy'igihugu cy'amazi Rwanda Water Board, tukagira n'ibindi bigo bifite aho bihurira n'isuku, ariko wanyarukira mu bindi bihugu duturanye nabyo ugasanga urasitara ku masashi, urasitara ku maplastike, uragenda usitara ku bintu bidafututse kuko wenda nago rugero nko mu gihugu cya Uganda ukinjira igisohoka mu Rwanda ukinjira muri Uganda utangira guhura rwose n'umwanda ukabije. Haba nabaza nti kuba amategeko akingira ibidukikije narwanya ikoreshwa ry'amasashi n'amaplastike mu bihugu byo muri aka karere ataramwa tubahirizwa mu bihugu byose kimwe, ntabwo byaba intandaro yo kuba byagira ingaruka mbi kwa kiriya kiyaga kuko ibyo byose iyo imvura iguye umuhura bitembana bikazisanga muri Tanganyika. Ibyo bikaba byagira ingaruka kuboneka k'umusaruro w'amafi muri iyi minsi. Ikibazo cya kabiri, hari ukuru mu Rwanda tujya dufunga ibiyaga kuroba bigahagarara bitewe n'amezi tugezemo, kandi noneho leta ikagenzura imitego ikoreshwa mu kuroba. Ubu ngubu sinzi niba n'ikiyaga hari igihe cya Tanganyika kigera igihe kigafungwa ntibongere kurobamo, cyangwa se niba ari igihe cyose, cyangwa se niba amaleta akora kuri icyo kiyaga, ibihugu bikora kuri icyo kiyaga bigenzura imitego, amakoperative yemewe aroberamo bakagenzura imitego bakoresha ku buryo nta bantu bashobora kwitwikira ijoro ngo bajyane ya mitego irakuramo n'umuraga wakabaye uzatwororokera ejo hazaza, bikaba ariyo ntandaro yo kubura umusaruro bari raporo no tuba twari twiteze. Murakoze n'ibyibazo nari mfite.
Ndabashimiye Marcel. Mwishure umutumire
kuzerekeye isuku hoho. Ico ni igikorwa novuga cya minsi yose kandi cy'umuntu wese ata n'umwe abuyemo. Kuri umuntu agira isuku iwe, igihugu gisubizwa kukigirira isuku. Aho umuntu aherereye hose ategerezwa kugira isuku kugira ngo n'ibimukikije nabyo bibonegweho kumererwa neza. Hanyuma kuzerekeye ayo matashe avugwa burya amasashe hari ibyo agenewe gukora n'aho agenewe kuja mu gihe ahejeje gukora ibikorwa byayo. Turayabona mu miti, mu makarito y'imiti, arayaza apfutse ibintu, arayaza atekeye ibintu yose, arayaza ari amacupa ugiye nk'ibujumbura by'ukuri. Urabona ko hariho abatarabyumva neza. Ibishobora kuja mu kiyaga bishobora kugira ingaruka mbi, amafi n'ibitari bike. Yavuze izerekeye amasashe, hariho n'ibindi by'amavuta nko ku bisagara biri ku kiyaga cya Tanganyika. Ibisagara byose byategerezwa kuraba yuko ayo mavuta ava nko mu mamoteri, mu miduga n'ibindi byose biva mu mazu bidakwiye kwinjira mu kiyaga cya Tanganyika, kuko bica bigenda konona bigahindura amazi bikaya akanovera kayo kagahinduka n'ibirimwo bigahinduka. Kuko muribuka yuko ikiyaga cya Tanganyika kiri kigira kabiri mu biyaga bifite amazi ko kwita yoroshe, ibyo bita rezo duce, bizo kuvuga amazi atagiramwo umunyu mwinshi, ari umunyu ukwiye. Inyuma y'ikiyaga bita Baikal, Tanganyika gifise hafi ibice 18% cyangwa birenga gato by'amazi yo ku isi ameze neza. Rero urumva hamwe abantu bagiye barahindagura ibinyabuzima birimwo byagira ingorane. Abantu rero burya uko bagwira niko bari bakwiye kugwiza n'uburyo bwo kugira isuku no kuraba ingene bakingira ibidukikije ikiyaga cya Tanganyika kitavuyemo, kuko ni ikiyaga gifite akamaro kanini cyane kuri ibi bihugu bikikije kino kiyaga n'abantu bariho. Kandi ni kiyaga wiravye gikomeye ku isi, kiyaga kigira gatatu mu bunini mu mazi, ni kiyaga kigira gatanu mu bunini ku isi. Akamaro kaniko.
Tugaruke ku mirongo ya telefone, dufise Havyarimana. Havyarimana uratwumva?
Yego ndabumva cyane.
Havyarimana uri he?
Ndi mu Kirundo ibwambaranga.
Ufise ikibazo ubaza umutumire ikimvurishikiriza?
Jewe ikibazo cyokubaza umutumirwa nimbaho bahariho imigwi ijejwe kugwanya abo bantu bonona ico kiyaga. Ikindi kibazo ni uko mbega abo bantu iyo bafashwe eske barahanwa by'amategeko atazi ikigongwe?
Murakoze.
Nase twarupe.
Murakoze. Mu mwishure
ntuze ikintu cyose, burya itegeko ryose riba rifise ingene ritunganijwe, kandi abaritunganije uwurirenze barafise ingene bamuhana. Rero nk'uko nabivuze, abajejwe ikiyaga Tanganyika n'abashizeho amategeko yo gukingira ikiyaga Tanganyika, ndetse ikiyaga cya Tanganyika gusa, harimo amategeko yerekeye amazi, hariho amategeko yerekeye amashamba, hariho amategeko yerekeye ibintu bidukikije, hariho amategeko yerekeye ingene inyubako zibaho n'ibikorwa bikorwa. Ivyo vyose kimwe kimwe cose kirafise abakijejwe. Nibaza ko uwurenze itegeko wese itegeko rimuhana. Aho rero ababijejwe ngira ngo bazodufasha batubwire ingene babahana, ariko iconzi coco nta muntu yorenga itegeko ngo bareke kumuhana. Uko niko bitunganije ku isi yose, nibaza ko itegeko uwurirenze baramuhana.
Dani nawe nyene ari ku murongo wa telefone. Dani uratwumva?
Yego ndabumva.
Dani uri he? Ufise ikibazo cyangwa icyumviro ushikiriza?
Yene ya mamba sangize uko nge mbona dufata neza ikivu, aho cyane cyane ko kugenda dukora ku kivu, yenda nasanga urugero ku kivu. Kivu mbona kibungabunze neza aho dukora ku gihugu cy'u Rwanda. Ntabwo rero niyumvisha ukuntu ikiyaga cya Tanganyika bagifata nabi, kandi mbona cyakabaye gifitiye East Africa yose akamaro bakakibyaza umusaruro. Natanga urugero nko ku Kivu, ubona ko ubu ngubu tugiye kukibyaza umusaruro kuri gaze metane, tukikuramo amafi mato y'abita isahambaza, amafi asanzwe manini. Niyo mpamvu rero Tanganyika ukuntu abantu bayijyamo bakayexploata mu buryo busa nko kwiba, sinzi rero Tanganyika yakaba ifitiye akamaro kanini abantu bayagire, ndetse n'ibindi bihugu byose bisa n'ibigiye bikoraho, sinzi numva bakayijyamo.
Turagushimiye Fidele n'umutumire wawe Marc Rugerinyange. Ndashimiye kandi na wadufashije mu buhinga bw'ivyuma PJ. Tukaba dushimiye kandi na Aloisa Nigirimana yadufashije gushyira hamwe iyi biganiro twabashikirije. Turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cyo kuri isaha. Turabifuje mwese amahoro n'umugoroba mwiza. Mutekane, mutekanirwe mu banyu no mu byanyu.